Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nchuti na mwibakunzi wa radio Nzamba agateka kawe kate makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi kwigenekereza rya 2009 rusama mwaka 2023 amakuru twabateguriye aza kuba hagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira baratera umutima hagaze n'ubwicanyi uriko buraba mu ntara yabo ukogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure abona abanyagihugu bo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana bagasaba yuko amatohoza akwiye kugira ngo abakora ubwo bwicanyi basengezwe. Ukutihanganira muri politiki navyo birabandanya gukogwa n'indongozi z'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD muri iyi ndwi iheze urongoye umugambi ku mutumba Gihungwe mu ntara ya Bubanza yaragabishije umunywanyi wese azohirahira agakotesha inzu y'umugambi CNL Murunani Sefor Arusha bagatera ibyatsi iyo mvugo nyidogo nayo ni yose mu baguzi b'inyobwa bya Bralirwa mu ntara ya Muyinga imvo iyo myidogo n'abadandaza ibyo binyobwa mu bubare bwo muri iyo ntara batubahiriza ibiciro byashinzwe na leta kaze mwese mwahise mu radio Nzamba agateka kawe mu kanya tuca tuja ku makuru idonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Dore ana makuru mu gisata cy'umutekano muke kuri iyi nkuru iciye ku masonga ikiziga cyari gitanguye kononekara cy'umugabo azwi ku izina rya Rukata cyaratowe kuri uyu wa Mungu ku mutumba Sameke ni muri komine Kayogoro y'intara ya Makamba uwo mugabo ngo abamwishe babanje kumuca ibihimba by'irondoka amakuru dukura ngaho ku mutumba Sameka avuga ko yatowe mu gashamba kilometero 4 uva ku muhaniwe ababanyi n'umuryango bavuga ko Rukata yari yabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatatu genekereza rya 2024 uwo mugabo akaba asanzwe ari umunywanyi wa CNDD-FDD wakaba yari yavuye imuhira ari kumwe n'abantu bagiye kumugurira ibiti by'imikaratusi ariko ntiyasubiye kuboneka kuva ico gihe ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi ngaho muri komine Kayogoro ikiziga ciwe caciye gifubwa aho nyene ku munsi w'ejo n'abakozi ba Croix Rouge abo bari bagiye kugura ibyo biti n'uwo muhisi n'abakaba baciye bagarikwa n'igipolisi harimwo umubanyi wiwe azwi ku izina rya Juma Kagoma kumvo z'amatohoza abanyagihugu bo muri komine Giharo y'intara ya Rutana barateye umutima uhagaze n'ubwicanyi bumaze iminsi bukogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD abantu babiri akaba ari bamaze kugandagurwa n'ubwo gwaruka mu kiringo c'indwi imwe gusa abo banyagihugu bagasaba ko hoba amatohoza y'abagirizwa ubwo bwicanyi bagafatwa hisunzwe amategeko inkuru tubaza Edi Claude ni natwe
Amakuru dukura ku mutumba muzi avuga ko umunyagihugu azwi ku izina rya Sagamba yagandaguwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu n'ugwaruka rw'imbonera kure kwa CNDD-FDD wari kora kwizura umunyagihugu asanzwe ari mu mugambwe CNDD-FDD ngo izo mbonera kure zamufatiye mu murima w'ibiharage aho yariko ariba naho ngo yari yagerageje kwiruka izo mbonera kure zahavuye zimukurikira zimufatira hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaguru cha Nyensasa ziramukubita gushika acikane izo rero ngo birateye umutima uhagaze abo banyagihugu kuko naho yoba yariko ariba igihano cyo gupfa sico yari guhabwa ayo makuru aremezwa na bamwe mu bajejwe intwaro n'igipolisi ngaho muri komine Giharo undi yagandaguwe muri iki kiringo c'indwi witwa Jean-Claude Nyongabo wo mu mugambwe Senel nawe akaba yagandaguwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2 uku kwezi aho yagandaguwe n'ugwaruka rw'imbonera kure rwariko rakizura ku ibarabara rya Muziye Giharo aho hari hitezwe urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho muri komine Giharo naho yavuye asiba aba mugandaguye bakaba bari barongowe na chef de zone Muziye Desire Manirakiza abo nabo naho bahagariswe uwo munsi nyene bakaba baciye barekugwa kwitegeko rya Sylvain Nzikoruriho arongoye SNDD-FDD mu ntara ya Rutana nkuko amakuru dukura muri iyo ntara abivuga. Abanyagihugu basaba amatohoza y'ukuri abagirizwa ubwicanyi bafatwe bahanwe hisunzwe amategeko. Kuri ayo masabo y'abo banyagihugu uruganda rwa Radio Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone eri nibona ni mustanteri wa commune Gihabe.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye mu byerekeye igisata cya politike uzokotesha inzu yiwe ku mugambwe CNL kugira ngo uyikoreremwo akwiye kwemanga ibizomushikira byose. Ibyo ni byashikijwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Gihungwe muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza hari mu mpera z'indwi irangiye. Akaba yari kabwira abanywanyi b'umugambwe arimwo CNDD-FDD ngai Gihungwe uzobikora azoba anyegeje ikaramu muzu kandi ngo azoba iyemeje ingwano izotangurira iwe igaherera mu rugiwe. Leminse ngiyumva asubukira umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Gihungwe ni muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza.
Nyagira umuntu ajya mu mafaranga yo gukotesha inzu ya CNL kandi nabibabwiye umuntu azojya mu mahera agatanga inzu bagashinga idarapo ya CNL nka Igihungwe kuva muri 2005 itarashingwa. Wewe uzoburiye ayo mahera uzewe imange byose uzuvye imange uzo buturiye igisagara c'Igihungwe uzofasha ikara ucira mu mpuzi wawe kandi ntambara zo bucaye izohera iwawe izimiri wawe nyine.
Kubwa Frederic Bambinyumvira arongoye runani Seforo Arusha ngo ukubuza abanyagihugu gupangisha amazu yabo ku mugambwe CNL ubyerekana ko ari ukutihanganira mu bya politiki bigeze ku rugero ruteye ubwoba. Kubwiwe ngo ibyo byerekana ko CNDD-FDD idashaka na gato intwaro ya demokrasi mu Burundi. Frederic Bambinyumvira:
fata abanyamugambwe bose bo mu ntara zose bagiye baratanga mwene ubwo butumwa biba bisigura iki? Jewe ku bwanje ni inyigisho nyene zo hasi mbi, kubera ko hejuru ata ngendo ya demokarasi biriyo no hasi ntako yohaba. Mu biranga demokarasi harimwo ukwihanganirana mu budasa bw'abantu, mu byumvire bidasa by'abantu, kuko umwe wese avuze ukudashaka ugaca umwica usigara uri wenyine. N'abana bavyaye nshira kuvuga ngo nimwiyumvire nkanje, nimuvuge nkanje, ntibyashoboka.
Frederic Bambinyumvira avuga kandi ko byerekana ububi gito bw'umugambwe CNDD-FDD utigeze ushaka guteza imbere igihugu na kare nta n'ibyo wari ushoboye. N'ubu nyene twumvirize Frederic Bambinyumvira:
bijya bintu ariko baragira byerekana ubuto bw'umugambwe CNDD-FDD, ubutacu bumaze bw'umugambwe CNDD-FDD. Kuko umugambwe CNDD-FDD iyo ushaka kubaka igihugu kuva mwaka 2005 tuba tugeze kure, ariko ntabyo washatse kuko tabishobora. Ari nacyo gituma mvuga nti bijya wumva nibiburanga nikomeze niko karanga kawo, ni kuvuga nta za demokarasi barimwo. Generalize no kumva umukuru w'igihugu akira umunyamabanga mukuru w'umugambwe abwira umuntu ati mbega iyo demokarasi muririmba muzoyirya, urumva iwabo byose nibyo kurya, byose babishyira ku byo kurya. Ari nacyo gituma mvuga nti Uburundi burafise ikibazo kwankiriza abandi ko babaho. Ariko kiranga CNDD-FDD bisigura yuko by'ukuri uwo mugambwe na kaga ku gihugu.
Inzamba:
turabandanya amakuru twabateguriye bunaho tuje mu gisata c'ubutungane abarundi bakoze ibyaha bya genocide, ibyaha by'ubwicanyi n'ibindi byaha by'agahomera bunwa. Muntu bari bakwiye kwijajara ngo batekane na gato ngo umunsi umwe bazofatwa bakubitwe inaye mu gahanga bishure amabi bakoze. Ibyo ni bivugwa na Gustave Niyonzima arongoye urunani rw'abashingwa manza Kavib wishinze kuburanira abarundi bashikiwe n'ibyaha mwene ibyo. Gustave Niyonzima abivuze inyuma yaho hari umunyarwanda yitwa Fulgence Kayishema yafashwe mu ndwi heze nyuma y'imyaka irenga 20 binyegeje mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Akaba yagirizwa kuba yaragize uruhara mu nyabwoko yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Umushingwa manza Gustave Niyonzima ibutsa ko icaha cya genocide n'ibindi byaha by'agahomera bunwa bitibagirwa kandi bitata igihe. Gustave Niyonzima.
Ubwa mbere novuga ko hari ukwiruhutsa kubabuza ababo bahitanywe n'icaha cagahomera bunwa ca genocide, ama umuntu arizeye neza ko bazokuzurizwa ubutungane bugahana uwo muntu ntahikamukubita mu gahanga. Rero icigwa co tangwa eka no kubandi bariko barica abantu hirya no hino cane cane iwacu mu Burundi, nuko ico caha ca genocide kitagirirwa ikigongwe kandi kidata igihe kugira umuntu ntakurikirane. Ikindi kintu umuntu rero yovuga nuko hari n'amategeko mpuzamakungu yasinywe Burundi bwateye kigikumu itariki 26 z'11 1968. Ayo masezerano mpuzamakungu rero aravuga yuko icaha ca genocide n'ivyaha vyo mu ngwano nico twita crime contre l'humanité, ivyaha vy'agahomera bunwa, bidata igihe kugira umuntu ntakurikiranwe kandi bitagirirwa ikigongwe. Rero abo bose rero nkuko nabivuze bariko barica abantu yaba mu Burundi hehe, bamenye yuko bazoteba ubutungane bibuka bakurikirana kandi intahika bakubita mu gahanga. Turavye n'igihe cari kihaciye uwo muntu yinyegeza yahindura amazina yibaza ko atacazo.
Mu makuru yerekeye ubutunzi imyidogo n'imyinshi mu baguzi b'ibinyobwa bya Burundi bo mu ntara ya Muyinga, aho ibonekeza akajagari kubijanye no kutubahiriza ibiciro byashinzwe na leta bijanye n'urudandazwa rw'ibinyobwa bya Burundi. Isoko ryacu rya radio Inzamba agateka kagomba mukuru w'intara ya Muyinga rivuga yuko Amsteri yagugwa amahera 2,500 ibigurishwa hagati 2,800 n'3,000. Primus kagugwa amahera ari hagati 2,200 n'2,500 kandi itegeko rivuga ko itategezwa kurenza amafaranga 2,800 mu bunywero. Ido nido na signorine Nijimbe.
Haraciye imisi ibonekeza mu ntara ya Muyinga na cyane cyane ku mugwa mukuru wayo akajagari mu biciro by'ibinyobwa bimwe bimwe bihingurwa n'ishyirahamwe Barhodi. Ibyo binyobwa abadandaza bagurisha uko bishakiye ni Amstel santilitiro 65 yategerezwa kugurwa amahera 2,500, ubu igurishwa amahera ari hagati y'2,800 n'3,000 mu bunywero busanzwe canke mu tundi tuzu twidandarizo kioske canke boutique. Primus ya santilitiro 72 igugwa hagati 2,200 n'2,500 mugihe yategerezwa kugurishwa amafaranga 18,000. Iryo duzwa ry'ibiciro riciye kubiri n'amategeko riribonekeza kandi no ku binyobwa vy'imitobe nk'ifana aho igeze ku mafaranga 15,500 mugihe igiciro cashinzwe na leta ari amafaranga 1,000. Ubunywero bw'intwazangabo mu gisirikare mess des officiers akaba aribwo bwonyine mu bunywero busanzwe bwubahiriza ibiciro vy'ibinyobwa nk'uko vyashinzwe na leta. Abaguzi batera kamo abajejwe intwaro kwamiza ijisho kuri abo badandaza kugira ngo babagarukane mu nzira y'amategeko. Abo bihereza izo binyobwa bagatangazwa n'iduzwa ry'ibiciro kuri izo nzoga mu gihe atabukene bwazo bwari werutse kuja buravugwa nko mu mezi atatu aheze.
Arakoze signorine Nijimbere mu runani CBDH Vicar rimwo abaharanira agateka ka muntu bari makambi y'impunzi ngo baratewe umutima uhagaze n'ingingo iherutse gufatwa na leta ya Malawi yo gushira mu ikambi ya Zaleka impunzi zose zaba hanze ikambi ngaho mu gihugu cya Malawi. Mu itangazo ubwo runani rwashize ahabona kuri uyu wa mbere, Zizigiro Jean Bosco avugira ubwo runani amenyesha ko iyo ngingo igiye gushyira mu kaga impunzi kuko ngo zitazosubira kwikenura. Jean Bosco Vyizigiro agasaba leta ya Malawi guhagarika iyo ngingo yonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Tumukurikire.
Iyo ngingo yarigeze kuza mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2022, muri icyo gihe abayobozi b'igihugu cya Malawi babitegetswe n'ubucamanza bukuru bwabo, iyo ngingo barayiretse kugira ngo babanze barabe n'ibijyanye n'amategeko. Si ubwa mbere gusa n'ubwa gatatu, 2023 mu kwezi kwa gatanu iyo ngingo yari yaje, kandi iyo ngingo icyo gihe yasize impunzi zimwe na zimwe harimo n'abana zifunzwe muri prizo yitwa Maola mbere y'uko bazipakira bakazijyana mu nkambi ya Zaleka. Iyo nkambi ya Zaleka nuko yari yateguriwe impunzi 2,012, ariko uyu munsi tuvugana irimo impunzi ibihumbi 556 hataraja ko izo mpunzi zo mu miji bafatiye ibyemezo by'uko zikwiye kujyanwa mu nkambi nk'uko twabitohoje Hamu ariyo ifise mu nshingano kugaburira impunzi yasabye itabaza ko ubuzima bumeze nabi n'abariyo ntabwo babayeho neza kubera ko mu bihumbi 11 y'imiryango pamigaburira buri kwezi imiryango 56 imaze kuba yavanye kuri liste kugira ngo barabe niba bashobora kugaburira abasigaye aho twe tukibaza niba PAM imaze gutabaza cyane niba inkambi yari yateguriwe 12 ikaba irimo 556 uyu munsi aba bari kujyayo ariko si n'ibyo gusa uravye n'uko izo mpunzi zafashwe mu buryo butunguranye ibyabo batabyegeranije kandi batanateguwe twe tugomba kuvuga cyane kugira ngo abantu bose bafisijwe badufashe kugira ngo impunzi ziri mu miji ya Malawi zigire umutekano niyo mpamvu twasabye ubutegetsi bwa Malawi ubwabwo ko iyi ngingo bwayireka bukayibangira bukareka guhungabanya agateka k'impunzi budasize n'agateka ka muntu muri rusange
yari Jean Bosco Vyizigiro akaba ari umwe mu warongoye ishyirahamwe CBDH Vicar mu gusozera n'amakuru twabateguriye turabwire amakuru yerekeye inkino uko byama ku munsi wa mbere imigwi ya Mamuru na Egrenoir niyo yarayironse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru nayo muri basketball inkino zo gusubiza phase retour zarabandanije gushika ubu imigwi y'urunani na Remesha niyo ikiri imbere muri iryo higanwa inkuru tubaza Karine Dusabe
duhere mu mupira w'amaguru aho imigwi ya Bumamuru na Egrenoir ariyo izokina urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ryitiriwe umukuru w'igihugu Coupe du Président Bumamuru yatsinze Musongati ibitsindo bine byose kuri kimwe nayo Egrenoir itsinda Vitaro kimwe ku busa urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi wa gatandatu igenekezo rya gatatu ruheshi rubere ku kibuga umuco cimuyinga umugwi wa Bumamuru watwaye ihiganwa ku rwego rw'igihugu y'uyu mwaka niwo uzoserukira Burundi mu nkino z'igikombe cimigwi yabaye ya mbere iwabo ariyo Ligue des Clubs Champions nayo Egrenoir iciserukira Burundi mu nkino z'igikombe ca CAF tukiri mu mupira w'amaguru umumenyereza w'umugwi serukira gihugu Etienne Ndayiragije kuva ku munsi wa gatandatu yarasohoye urutonde rw'abakinnyi azokinisha ku rukino ruzohuza Burundi na Namibi igenekezo rya 2020 ruheshi uyu mwaka i Dar es Salaam muri Tanzania muri abo bakinnyi akaba atashizemwo umukinnyi Frederic Nsabiyumva Fere akaba ari umwe mu bakinnyi b'inyuma umu defenseur Burundi bugira ko uwo mukinnyi akaba atitavye urukino rwa kivandimwe rwahuje Burundi na Indonesia i Jakarta avuga ko ariko yimurira umuryango wo mu gihugu cha Sweden ubundi mukinnyi atahamagawe ni Saidoni Bazonkiza akina mu mugwi wa Simba mu gihugu cha Tanzania yagirizwa nawe nyene kuba atitavye urwo rukino rwa kivandimwe rwabereye muri Indonesia aho gashima kuja kwikinira na bagenzi be mu Buyenzi aho avuka tubibutse ko ugo rukino rwa kivandimwe muri Indonesia kwariko rutegura urukino ruzohuza Burundi na Namibia urukino rwo kurondera imigwi izokina igikombe cha Afrika umumenyereza Etienne Ndayiragije akaba avuga ko ashira imbere indero no kubaha umugwi serukira gihugu discipline muri basketball naho inkino zo gusubiza mu gice cha kane gishiri cha nyuma cihiganwa ku rwego rw'igihugu zarabandanije muri iyi ndwi twaraye turangije ku munsi w'Imana urunani rwatsinze Gymkhana amanota 79 kuri 63 Dinamo itsinda Rezipo amanota 80 kuri 52 New Star itsinda Kern amanota 71 kuri 66 ni mu gihe Remesha yatsinze Tigers amanota 58 kuri 47 nayo ku munsi wa gatandatu Kern yatsinze Rezipo amanota 59 kuri 49 Gymkhana nayo itsinda New Star amanota 80 kuri 52 urunani n'ubu rukiri ku isonga rutsinda Tigers amanota 67 kuri 57 nayo Dinamo yatsinze Remesha amanota 62 kuri 60 Remesha ikaba iri mu kibanza cha kabiri
arakoze Karine Dusabe ngaduje dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiranye nabutaha